SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Radio.
Nitwa Jean-Paul Amede Nizigama. Iyi muri kumurumviriza ni SBS mu Kirundi isamiranira hano mu gihugu cha Australia ugiye ku buhinga nguruka na bumenyi udusangayo aho usanzwe uronderera podcast ari kuri Spotify, Google Play, podcast nyene aho hose uradusangayo kuri Facebook wanditse SBS Kirundi naho nyene turiyo kaze mu nkuru nabateguriye iyi nkuko nabibabwiye ni SBS mu Kirundi. Ubushakashatsi bwerekana yuko Abanyaustralia babiri kuri batanu bafise amakenga ku bijanye n'isuku aho basanzwe bakorera, aho ni mu gihe ica kane bahagaritswe umutima n'imyanda itaboneka ku jisho kuvaho ikiza cya coronavirus gitanguriye. Mu gihe abakozi benshi bariko barasubira mu bibanza basanzwe bakoreramo, woba uhagaritswe umutima no gukoresha uburyo rusange bwo kwiyunguruza kandi ukaguma mu bandi benshi musangiye ikibanza cyo gukoreramo? Kaze mu kanya nido y'iyo nkuru.
sbs.com.au.
Nkuko narinda bibabwiye rero, reka twumvirize umwe mu babashije kutubwira ingene biyumva mu gusubira mu kazi inyuma y'ikiza coronavirus.
I think I definitely feel safer at home because there's not as many people here.
Numva ndimwe cyane iyo ndi mu rugo kubera atabantu benshi bahari. Ni jewe n'uwo twubakanye kandi simpagari ku mutima n'ahantu nkorera wibaza yuko uwundi muntu yahakoze cyane uterwa amakenga n'uko udafise umwanya wisanzuye. Byumvikane neza yuko bitandukanye no ku kazi kubera habari abantu benshi. Lana Bogunovic asanzwe akorera mu gisagara cha Sydney yavuze inyuma y'igihe kirekire akorera mu rugo atewa amakenga ko yohava yandura kubera gukoresha uburyo rusangi bwo kwiyunguruza aja mu kazi, harimo no gusangira ikibanza asanzwe akoreramo hamwe n'abandi. Reka tumwumvirize Lana. Igihe nasubiye mu kazi naritwararika cyane aho nkora akora. Intambwe ntegerezwa gushira hagati yanje n'abandi bantu turiko turavugana. Imbere y'uko winjira mu kazi hariho ikibanza cyagenewe cyo gukarabamo intoki n'isabuni yabigenewe, kandi hasanzwe hariho imashini yagenewe kudusuzuma ubushuhe. Ariko hamwe n'ibyo byose nchanja mu bwiherero nkakaraba intoki kandi imbere y'uko ninjira mu biro nsanzwe nkoreramo, kandi ibyo ni ibintu ntari nsanzwe nkoraho mbere. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishyirahamwe Fantastic Services Group bwerekana yuko Abanyaustralia batanu batewe amakenga n'isuku mu bibanza basanzwe bakoreramo. Hamwe n'ivyo abarenga ica kane bahagaritswe umutima n'imyanda itaboneka ku jisho kuvaho ikiza cya coronavirus gitanguriye, mu gihe bibiri ku vya gatatu by'abantu bitwararika kudakorakora ahantu mu gihe batari mu ngo zabo. Umuyobozi nshingwabikorwa w'ishyirahamwe Fantastic Services Group ariwe Rune Sovndal yavuze yuko ubwo bushakashatsi bakoze bwerekana ingene Abanyaustralia bariko barahindura imyitwarire ku bijanye n'isuku muri kino gihe cy'ikiza COVID-19. Reka tumwumvirize. ubushakashatsi bwacu bwerekana yuko igitigiri cy'abantu benshi bahagaritse imitima no gusubira mu kazi. 2 kuri 5 bafise amakenga ku bijanye n'isuku aho basanzwe bakorera. Aho ni mu gihe 4 cy'Abanyawusitaraliya bahagaritse imitima. Abantu baterwa amakenga no kuja hanze mu bibanza rusange hirya yuko vyokuruwe. Kandi tuzi neza yuko abantu batatinya kuja muri ivyo bibanza mbere ya kino kiza. Lana Bogdanović amenyesha yuko impungenge yatewe na COVID-19 zamutumye yibaza cane kubijanye n'isuku mu kibanza akoreramo. Reka kandi dusubire tumwumvirize. Kugira isuku aho ukorera mu bihe nk'ibi by'ikiza cya COVID-19 bisigura gushyira mu ngiro umukazo udasanzwe nko kugira igitigiri ntarengwa cy'abantu bemerewe kwinjira mu byumba biberamo inama no kugira umwanya ukwiye mu kibanza usanzwe ukoreramo ku buryo utisanga wicaye hafi cyane y'ubundi muntu no kugiraho nogereza cyangwa gukoresha ibyabigenewe mu gukora isuku, na cyane cyane kubera yuko kenshi usanga dusangira imeza dukorera ko hamwe no kugira imashini iguma isuzuma ubushuhe abantu binjiye muri icyo kibanza. Ibyo ni bimwe mu byampaye icyizere biduza kwiyumva yuko nkingi ukuntu. Jim Kelly asanzwe ari umuyobozi muri Health and Safe Design wo mu ntara ya New South Wales yavuze ati gushyira mu ngiro ingingo zisanzwe kandi zoroshe mu kwirinda COVID-19 birashobora gufasha abantu bagasubira mu kazi badahagaritse imitima. Reka tumwumvirize. Ni byiza yuko tubandanya umugambi cyangwa urutonde rwo kurwanya COVID-19 mu buzima dusanzwe dukora. Mu bisanzwe ni ugukora ibintu bisanzwe kandi byoroshe nko gukaraba intoki kenshi mu gihe uhejeje gukorakora ahantu hakozwe n'abantu benshi, reka no kwiha umwanya hagati yawe n'abandi bantu harimo n'abakiriya. Akenshi usanga duhura nabo kenshi, kandi igikomeye ni ukumenyekanisha igihe cyose ugize ibimenyetso hama ugasuzumwa ko wanduye COVID-19 vuba na vuba. Rune Savondal atera intege abakoresha kugira ngo bagabanye kubonana canke guhura n'ibibanza abandi bantu basanzwe bakora ko nk'inzugi, amabombo hamwe naho bakiriza amatara. Reka tumwumvirize. Mu gihe hariho urugi rukoreshwa ibihe byose byaba byiza kuraba yuko ushigwa umutahe hagakogwa inzugi zugurugwa hakoreshejwe ikirenge. Ivyo bisigura yuko ushobora gukoresha ikirenge mu kugugurura ugiye nko mu buriro rusangi ivyo bita amaresitora. Ivyo byatuma abantu basubira mu bikorwa byabo kuko hoba haboneka yuko umugambi wo kurwanya imigera uriho. Hari abantu bitera kutumva yuko batekanye ariko batekaniwe. Hirya yo gushyiraho abakozi bafasha abakozi gukoresha amasabuni yagenewe koza intoki, utumushwa hamwe n'intebe n'ameza bihanahanye umwanya, Bwana Savondol yamenyesheje yuko abakoresha benshi bariko barashira uburyo mu gukoresha ubuhinga bugezweho fogging, aho nosigura nk'aho ivyo ari bimashini bisohora imyotsi. Reka tumwumvirize. Dufise serivisi yitwa antiviral sanitization ariyo fogging. Iyo nayo ikaba ari nk'imashini isohora imyotsi, iyo myotsi ikabasha gushika ahantu hose. Dukora ibi bintu mu mashure y'ibitamwaka, rero murumva yuko atakibazo, kandi tubikora no mu mashure mu bitaro, rero murumva yuko atakibazo cyazo. Ariko rero ni byiza cyane mu biro na cyane cyane iyo ukoresha abantu benshi. Bivanye n'ingene Australia yitwaye neza mu gihe cy'ikiza COVID-19, umuyobozi wa Health and Design Jim Kelly yavuze yuko gukora isuku hakoreshejwe ibyo bimashini bisohora umwotsi ari ikintu gikoreshwa mu gihe hadutse ikiza aho abantu bakorera. Australia yabitwayemo neza cyane mu kurwanya ikiza cya COVID-19. Kugeza magingo n'aya, nta na kimwe cyotera abantu gukora ikintu kidasanzwe mu gukora isuku, kiretse hariho ikiza cyadutse aho ukorera ibikorwa byawe bya misi yose. Ariko mu gihe atamugira urashika aho usanzwe ukorera, kana kimwe cyotuma uhindura uburyo wari usanzwe ukora isuku. Ukeneye kumenya byinshi ku bijyanye no kugabanya igwirirana ry'imigera itera COVID-19 aho usanzwe ukorera, gendera urubuga Safe Work Australia website, gutyo ushobora kwabona amakuru menshi. Nitwa Jean Paul Medenizigami ya SBS mu Kirundi, naho ubutaha. Bye bye.
Woba wifuza kumviriza ayandi makuru nk'aya? Umviriza ubicishije kuri Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify canke ahariho hose uronkera amakuru yacu.